Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015. Muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanjye Fidèle Niyongabo.
Icyo navuga, inzira ngiyo urugamba ngubwo ndarusigera. Kuko nzi kandi mbona aho amasezerano y'Arusha n'ibiri bashingiro rero yabyaye bishikanye igihugu cy'u Burundi igihe cya none.
Uwo ni Perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara u Burundi avuga hahagaze ku myiyerekano imaze iminsi iba mu gihugu. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Yamara imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru twateguriye kandi tugira dushikizwe na Frederic Nkundikije. Waramutse neza Frederic, watubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Mwaramutse neza Fidèle, mwaramutse na mwe nshuti mwese mutiza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru nyinshi. Amake amakuru twabateguriye, igihugu cya Nigeria catangaje ko abantu 330 bishwe igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe n'umuhari Boko Haram. Mu gihugu cya Togo, Perezida Faure Nyasimbe niwe yatsinze amatora mukuru y'igihugu. Imyiyerekano yo kwiyamiriza urupfu rw'umunyamerika mwirabure mu gisagara cya Baltimore irabandanya. Idonido y'aya makuru, leta ya Niger yatangaje ko abasirikare 48 hamwe n'abasivile 28 bishwe mu mpera zindwi igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe n'abagwanyi bo mu muhari Boko Haram bagwanira kwigarurira izinga rya Lake Chad. Abategetsi ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abagwanyi 156 nabo nyene bishwe muri iyo ngwano yatanguye inyuma yaho abagwanyi bo mu muhari Boko Haram bakoreye ibitero kuri iryo zinga ku munsi wa gatandatu. Abasirikare b'igihugu ca Niger batangaje ko bamaze kwigarurira iryo zinga. Igihugu ca Niger, Nigeria, Chad na Cameroun vyarakoze ibitero mu misi iheze vyo kurandurana n'imizi mu rwibo Boko Haram umaze kugandagura abantu barenga 10,000 ukanangaza abandi imiliyoni n'imiliyoni muraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria. Ku munsi wa kabiri abasirikare b'igihugu ca Nigeria baratabaye abigeme hamwe n'abafasoni bashika 300 bari mu ishamba rya Sambisa, rimwe mu bibanza umurwi Boko Haram ucumbisemwo. Abantu benshi bibaza ko umurwi Boko Haram wanyuruje abana b'abakobwa 200 wabatwaye muri iryo shamba ubakuye mu gisagara ca Chibok. Umuvugizi w'igisirikare cy'igihugu cya Nigeria, Colonel Sani Usman, yavuze ko abo bana b'abakobwa 200 banyurujwe batari mu bakobwa batabawe n'igisirikare cya Nigeria. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Togo batangaje ko Perezida Faure Nyasimbe yahora atwara icyo gihugu ariwe yatsinze amatora yabaye ku munsi wa gatandatu. Umukuru w'umurwi ujejwe gutunganya amatora, Tafa Tabiu, aramaze gutangaza ko Mushyantahe Nyasimbe yaronse amajwi umuriyoni n'igice, ni ukuvuga amajwi 59%, akaba rero yarushije Jean Pierre Fabre bariko barahiganwa yaronse ikibanza kigira kabiri afise amajwi 35%. Igihe Mushyantahe Nyasimbe azoba amaze kwemezwa, umuryango wiwe uzoba utwaye igihugu cya Togo mu kiringo cy'imyaka irenga 50. Yafashe ubutegetsi mu mwaka w'2005 inyuma yaho se wiwe Nyasimbe Yadema yatwaye igihugu cya Togo mu kiringo cy'imyaka 38 apfiriye. Fabre yarigeze kwidoga avuga ko ayo matora yabayemwo amahinyu, yamara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ku munsi wa gatatu yaratangaje yarashimagije ayo matora, yongera aratera akamu abanyapolitike akabasaba kubungabunga amahoro n'umutekano. Muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Abategetsi bo mu gihugu cy'u Faransa bariko baratohoza ibirego bivuga ko abasirikare b'Abafaransa bafashe utwana tw'udukobwa bakadukorera ivyamfura mbi igihe bari mu gikorwa cyo gucungera umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrika mu mwaka uheze. Leta y'u Faransa yashikirijwe ivyo birego n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungujejwe kwitaho agateka kazina muntu mu mpera zo mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2014 nk'uko vyatangajwe ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bw'igihugu c'u Faransa bujejwe kwivuna amansi. Mu gihe ivyo birego vyoba ari vyo, ubushikiranganji bujejwe kwivuna amansi buvuga ko bazokwagirwa n'ivyo vyaha bazohabwa ibihano vy'akarorero. Ivyo birego biriko biratuma abantu bagira amakenga mu bindi bihugu vyo muri Afrika vyahora bikoronijwe n'igihugu c'u Faransa. abasirikare b'igihugu cy'u Faransa bariko barafashanya n'abasirikare b'igihugu cya Nigeria mu gikorwa cyo gutuza umurwi Boko Haram ku rubibe rw'igihugu cya Nigeria. Abasirikare b'igihugu cy'u Faransa bariko baracungera umutekano kandi mu gihugu cya Côte d'Ivoire kandi baranacungereye ibisagara bitari bike byo mu gihugu cya Mali bigeramiwe n'abagwanyi b'umuhari Al-Qaeda. Abanyagihugu barenga igihumbi baragize imyerekano ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Baltimore. Imyerekano umukuru w'abapolisi yavuze ko yari imyerekano yo gusaba utungane muri Amerika yabaye mu mahoro. Buramatari w'intara ya Maryland Larry Hogan nawe nyene yaratangaje ko iyo myerekano yabaye mu mahoro.
Urakoze Frederic ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya w'inkuru nyamukuru zishimikira kubiriko bibera mu Burundi. Imyirakano y'ukuyamiriza ingingo y'umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD y'ukugena President Pierre Nkurunziza wasubire kwitoza mu kindi kiringo cyo kuyobora Burundi mu matora ya mu kwezi kwa gatandatu yarabandanije umunsi ugira kane mu gihugu. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiye na President Sylvestre Ntibantunganya yahoze ayoboye Burundi aravuga aho ahagaze kuri iyo myerekano.
Icyo novuga nuko inzira ngiyo urugamba ngugo n'urutegera ndarutegera. Ndarutegera kubera iki? Kuko nzi kandi mbona aho amasezerano y'Arusha n'ibiri bashingiro rero yabyaye bishikanye igihugu cy'u Burundi mu gihe cya none. Ikintu cya mbere ni uko ayo masezerano yafashije igihugu gushinga inzego zijejwe amahoro n'umutekano zemewe kandi zizigiwe n'abarundi bose. Ugiye kuraba yuko atabwoko bwogira ubu ngo burazikomiriwemo. Icya kabiri ni uko ari amasezerano yatumye hashingwa inzego nshingwantwaro cyangwa inzego zirimo abaserukira bene gihugu, yaba inama nshingamateka, yaba inama nkenguzamateka. Usanga kandi ubwoko bwose burimo mu bitigiri bitomowe n'ayo masezerano n'ibiringwa shingiro, bigatuma rero ukwivigiranira hagati y'abantu no kubona yuko bose bahagarariwe biba koko ikiboneka kandi cyazanye ineza mu gihugu. Icya gatatu ni uko kuba ayo masezerano abayeho kandi kirakomeye tumara imyaka irenze cumi ubu igihugu n'ukuri atawogira ati hari intambara hazagindi zibi twari tuze mu myaka iheze zibaye. Twari tumaze imyaka irenga cumi turi mu mahoro, turi mu mutekano mu gihugu. Icya kane ni uko aya masezerano kandi yatumye inzego abenegihugu bitorera, waba urwego rw'umukuru w'igihugu, waba urwego rw'inama nshingamateka, urwego rw'inama nkenguzamateka, inzego z'abaserukira abenegihugu mu makomine bitwa abantu bo mu makomine, ari inzego zimara ikiringo zatorewe ibintu bitari bwaboneke kuva igihugu cyacu cyikukira. Icya gatanu mbere gikomeye cyane muri byose ni uko rero kubera izimano zaguye byose hariho ubu ikibazo cyerekeye ubwoko cyari cyazinganitse igihugu. Ubu ari ikibazo cyataye rwose ubukari, mbere tubona yuko cyari kukigenda giherengetera mu migenderanire y'abarundi hagati yabo no mu byerekeye gutunganya intwaro y'igihugu. Birumvikana rero ko abarundi na cyane cyane urwaruka mbona bagira bati reka tubahagararire kuko bose babona aho byadushikanye. Icyo gituma rero kuyahagararira abantu bakava hasi ari ibintu njyewe numva kandi nshigikira.
Murakoze cyane nyakubahwa Perezida Ntibantunganya. Iyi myiyerekano abantu batanguye kugira imaze iminsi ine aho hamaze gupfa abantu bashika kuri batanu, ibaye nyuma yaho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yemejwe n'umugambwe CNDD FDD ko ariwe agiye guserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Ariko hasohotse nyuma yaho itegeko rivuga yuko abantu batemewe kuja mu myiyerekano. Ivyo mwavyakiriye gute?
Icyo ni kibazo naco nyene nibaze kugikomeye cyane gose. Kubera kuko muri kino gihugu haramaze nk'amezi atatu haba imyerekano igenda yategurwa hirya no hino n'aba cyangwa bariya ishingiye ku cyo kibazo. Harabaye imyerekano yateguwe na leta bayita bati ni imyerekano yo guhagararira amahoro mu gihugu. hanyuma barabaye imyerekano yateguwe mbere n'umugambi FNDB-FDD cyagiye kiboneka nuko iyo myerekano ubona yuko leta itigeze ibigora yimaniza unaho haraza rero abandi badakwiyerekana bagira bati bitwemera yuko nuko twariko turavuga mu kanya ibwirizwa nshingiro twemera yuko amasezerano y'Arusha ahunyangwa kuri abo bagira bati tugiye guha kurondera ikingo cya gatatu umukuru w'igihugu yakirangije ugiye gusoma ayo mabwirizwa kuko yatanguye umwaka w'2025 kunaniza rero abo bandi bituma umuntu yibaza ibibazo ni ukubera iki aho rero ni waca haza ingorane kugenda abantu babibona bakibaza bati mbe mu Burundi hari umwana n'ikinono nibaza yuko muri kino gihe rero umwe wese ari muri twe banyapolitike ari no muri izo nzego nkemye tuzajya twikubita gashi tukagenda dufata twese ko turi abana ba mugabo umwe dutegerezwa gufatwa cyo kimwe atanya gupfananya gukira atamwana n'ikinono.
Urakoze Oriane. Iki kiganiro ku buryo bunonosoye mushobora kugikurikirana ku kibanza cyacu cya internet kuri adresi ikurikira www.radioyacu.voa.com. Mu gihe imyerekano ibandanya mu Burundi, abari ku isonga mu gutegura iyo myerekano ngo bagiye gushengezwa mu butungane. Mushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentino Bagorikunda yabwiye abanyeshamakuru ko umugwi w'amatohoza wamaze gushigwaho. Mukurikirane amajwi y'umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika y'u Burundi Valentino Bagorikunda yatororokanijwe na Tabita Mukamusoni.
Uyo mugwi ushinzwe rero kugira amatohoza kugira abateguye iyo migumuko abari bo bose aho bari hose bamenyekane bafatwe bace bashengezwa imbere y'ubutungane kugira barangure neza ako kazi abagize uwo mugwi barafise ububasha bwose bahabwa n'amategeko mu bijanye n'amatohoza kugira abakoze icaha canke abakoreshejwe mu gukora icaha n'ivyakoreshejwe bafatwe bashengezwe imbere y'ubutungane. Uyo mugwi urafise kandi ububasha bwo kumviriza uwo ari we wese afise icazi kuri iyo migumuko kugira ukuri kumenyekane. Uyo mugwi urafise kandi n'ububasha bwo kuyikora kuba OPJ n'ivyaba ngombwa. Icegeranyo kizotangwa mu kiringo c'ukwezi uhereye uno munsi. Uyo mugwi urongowe n'icariho c'umushikiriza manza Kizigenza Manirakiza Adolphe.
Tukiri kuri inkuru umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu Burundi Ligiteka Ansher niko yagize aravuga ukugene bakiye ingingo y'umushikiriza manza Kizigenza w'u Burundi Valentino Bagorikunda mu kiganiro na mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Yego mushyirahamwe cyamwe hanaga kazi na muntu twabonye yuko ari kugira ngo babandanye no vuga bahungabanya agateka kazi na muntu. Aba bantu bavuga ko bahize abantu mu ibarabara duhereye ku mashyirahamwe yigenga ko batangura gufatwa n'abandi bose bivuga ko biketse uravuga muri kumurarize bavuze bayihaye ubasha novuga kuko bashobora gufata uwo ari we wese. Aho rero twebwe tugira tuti bayishyizeho kugira ngo ntihagire n'umwe mu bo bari bakeneye ashobora kubakoreshapa ko batamufata. Mwarumvise hirya y'ejo ko bari basohoye imitahe ifata Pacifique n'inazo serikira Fokode shimira imana vita arero muca mubona yuko iyo komite igiyeho naje kugara RPA bariko beruka ko kutwara RPA bariko baca novuga amaradio nka yose mu gihugu ntavuga n'ikindi naco uwo kigiye gutera ubwo urumva amatelefone barayaciye muri aya makarite meje kuvuga Nyakabiga Musaga Ngagara ubu nta utelefona mu ijoro twa telefona nabwira ngo twumvise uje mu ikarite aje gutera nico rero jewe uwo mugwi nta kintu kindi ndavuze ko nabugingo uri kuraraba aba urimo nuvuga nka 90% n'abari muri uwo mugambwe SNDD.
Ubusanzwe umushyikiriza manza afite uburenganzira bwo kubashyiraho umurwi nk'uyu mu bihe nk'ibi
umva bo irikosa bashyize kuri abantu bariko baragira imyerekano yerekana abantu bari mu ibarabara kugira ngo berekane akababaro kandi akababaro aciye amezi kuri n'ukuri ntibahirahire ngo bahonyangaga amasezerano y'Arusha bahonyange nuvuga ibyizwa shingiro ubu rero barabigize aho kujya kutora inyishu y'ikibazo kiri mu Barundi nuvuga inyishu y'uko umukuru w'igihugu bivamwo amaraso ntabandanye seseka bashyizeho umugwi kugira ngo biruke ku bantu bariko novuga baharanira amateka yawo bariko bavuga bati nyabuna nyabuna amasezerano rero sho niyo adushikanye ngaha niyo yatumye abagwanyi bari mu ishyamba n'abasoda b'igihugu bavuga bitirirwa ubwoko bumwe ubu bari kumwe abapolisi bari kumwe uno munsi nyakabigira agendwa iraramwe n'umututsi mutu musaga nuko ayima manifestation ari karaba haza abanyabuhonga haza abanyakamenge bose turi kumwe
n'ubu tuvugana Ansheri birumvikana ko telefone zifite ibibazo ifungwa rya radio RPA ndetse hari n'ikibazo kuri bijyanye n'imbuga mpuzambaga nazo zidakora neza nkamwe muri rige iteka mubibona mute kuba izi mbuga n'amaradiyo akumirwa cyangwa gahagarikwa
najya ntangurira ndabwira ibihe turimo amashuri yose bariko barata amashuri barasanzwe baba mu ma interne kubera iki kubera ntacyumviriza amakuru mu gihugu bumviriza iradiyo imwe y'ubutegetsi nayo ivuga iturira ivuga ibyo z'amoko atanabe kehari isanganiro ntivuga ruguru ibonesha ntivuga ruguru RPA yugaye hose ivyo rero n'amatelefone ubu bahora bahamagana bakabaza atari kwavuga yuko barayaciye icyo rero twisigura tubiha ni kimenyetso kitabesha iyo novuga guverinoma zose ziriko tegura ubwicanyi bariko bategura ubwicanyi kwica abantu badahuje ni kimenyetso kitabesha cerekana yuko uno munsi bashobora kuturaramo ejo bashobora kurara mu bandi ntihagire icyamira RPA yabaye yugaye kubera ko imivuga ati hariya na bariko kumusaga bariko baraterana amabuye kumusaga bariko bigenda gute abapolisi ariko bararasa abantu ariko babatera amagrenade ajya defensive ariko bararasa amasasu aya y'ukuri ni ukuri kugara ayo maradiyo kugupa ayo matelefoni ni ikimenyetso kitabesha cyerekana yuko ubwicanyi bushobora kuba kandi burimwo ubutegetsi mu nama twa amatiko turasegemera mu ishyirahamwe ry'iteka tuvuga tuti ibi byose ibyo bagira byose bizobazwa umukuru w'igihugu na leta yiwe
Ubuyobozi bw'ubushikiranganje bwita impunzi mu Rwanda butangaza ko bitegire iby'impunzi z'abarundi bwakira imbere y'imyerekano itigeze ihinduka nibyo Eric bagira ubu busa adushikiriza
Ukigera mu murenge wa Kamabuye mu Bugesera uhana imbibe n'intara ya Kirundo yo mu gihugu cy'u Burundi uhita uhabona udupfurumba tw'ibikoresho tw'impunzi z'abarundi bakomeje guhunga igihugu cyabo kuri ubu buyobozi bwa Kamabuye buravuga ko butakiri kwakira impunzi z'abarundi ku bwinshi Bwana Oscar mu Rwanda Shyaka ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Kamabuye
turi kwakira hagati y'150 na 200 kandi twatumaze iminsi twakira hagati y'igihumbi n'1500
ibitandukanye n'ibyo mu nkambi ya Gashora bakirirwa Bugesera bakusanyirizwamo imibare yo ngo iriyongera Bwana Azari Karangwa umukozi wa ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda
Impunzi ziri kwiyongera mu Rwanda kuko twatangiye turi kuri 300 ku munsi none turi kuri 700 uretse umunsi umwe umunsi hakurya i Burundi bagomba gutangaza uzaba umukandida nibwo benshi bahunze tugira 300 uwo munsi ariko nyuma yaho byongeye gusubira kuri wa murongo ubutubona 700 nk'uko bigaragara muri iminsi
bake bari kamabuye ariko nabwo baraboguza ko ababishinzwe batabagereza ku gihe mu nkambi ngo babashe kubona ubufasha bw'ibanze abatwasanze bategereje bisi batwara mu nkambi ya Gashora ngo bahamaze iminsi 3
je nashitse hijya yeje umunsi ni wa gatatu murumva rero kuguma ngaha turafise nabana bagize ubwo babashwe babanza kugenda kare bamaze gushika mu nkambi tukaba tutari kumwe batari kumwe n'ababyeyi ari abana bagiye mbere birumvikana ko bafise impungenge natwe turazifise turi ababyeyi aha naho ikibazo kica kidufatira muri uwo mwanya tutaronse ukuntu badukura ngaha biratubabaza cyane kuko sanga ngaha dutafise uburyo bwo kwama turimo turifasha ngaha ngo turondere ikidutunga
imibereho ukuntu imeze imvura iguye kunyagirira kugahinga uburyamo no kurara ngaha mu ivu kunyene naho rondeye kudakwi ntuzo nk'ahantu ho kwitwa rete urasaba bakakwima kumwe gukamererwa nabi urumva tufise imibereho mibi mu buryo bwose twaraye ahantu kwisima hajya hijya hajya yego niho abantu zo ya abapolisi badusize ngo kubera imvura iguye muri muri ngaho kwisima niho twaraye nta nakantu umuntu yipfutse nta nakantu umuntu yisasiye uko nyene umuntu niko yaraye
aho mu murenge Kamabuye ubi miryango myinshi icumbikiye abarundi batigeze baboneza mu nkambi icyakora ministeri yita ku mpunzi aho ihagazeho haratomoye bose bagomba kujya mu nkambi bakabona ubufasha mu buryo bworoshye mu ntara ya Kirundo abarundi bakomokamo harabagiye binangira cyane abagabo mu modoka uyavuye Burundi yerekeza Nyamata mu Bugesera muri gahunda ze zisanzwe
umuntu w'umugabo ntaturuko twarabanje kurindira kugira umuntu arabe iyo uriko biratera bice tubanze tubikurikirire hafi kubera sanze dufite amatungo tugeze gukingira abantu babagabo twagumye
wowe ubu hano mu Rwanda uri mu modoka ugiye mu bice
jewe ngiye gusura umuntu Nyamata umuntu w'umugenzi ndafite ka business ngiye gukorayo ariko ndahita ngaruka mu Burundi
kuvuga ngo aho tuye nubuhoro
aho ntuye sa mahoro kuko ubiye abantu bafite ijambo ari abantu bafite bayigamiye umugambo uri ku butegetsi gusa nta mahoro abahari natwe tubabaye nk'abantu tutinganye kugisho gusa kabisa
biragoye kubona imodoka zitwara abagenzi ku bice bifata ku Burundi ziza mu Rwanda hatarimo by'iburu umurundi uhunze ugikandageza ibirenge ku marembo y'inkambi y'agateganyo y'agashora ubona bibaruza abashya bivuza n'abaryamye basinziriye mu dutsinda imitwaro yabo ikibari impande muri ibi bihe by'imvura barageramiwe twabanje kwibwirwa n'abana babo
ejo twari tujyamye masaa tanu z'ijoro imvura iragwa nyinshi shitingi carira tugwana benshi baranavunagurira
undi urabona nk'aha hantu murabona hantu tujyama iyo imvura iguye turashobora kugira ibibazo bikomeye hamwe kubera tutararonka amabroke
tukibuga
nari nsanzwe nza nkasanga murakina uyu munsi ko mutari gukina byagenze bite
imvura yaraye iratunyagira rwose nta kuntu byari gushoboka
ubu rero dushaka bakora isuku abantu baza barabyuka mu ijoro banya ruhande y'ishitingi
dutambitse twinjira gato mu mahema twasanze ibivugwa n'abana ari impamo
aho ngeze rero amahema yaguye ibiti byaguye
mwiriwe mukecu
yego yego
aha hantu mwaharaye mute
ahantu rero baharaye kunyene duhagaze byasenyutse turahunga ibintu bimwe biragenda birindi biratabuka burya twamye dusokora hajye ibintu byatabaguye
none ubuse muri bwongere muharare bimeze bite
abindi soko no bigenda turajya gusembe natwo harara tukahashobora nkama duhigiraho turanga
ibyaya mahema yabaye umurangarira bwana Azari Karangwa muri ministeri yita ku mpunzi muri iyi nkambi yatubwiye ko birara bikemutse
ye amahema na amahema amahema ntabwo ari amabati n'amabati kandi hari igihe aguruka iyo umuyaguje umuyaga ni ikiza ikiza rero kirasenya icyo kiza rero iyo gisenye turasana ni nayo mpamvu ministeri iriho ni ministeri yo gucunga ibiza
uko gusana biratangira ryari ko bitari gukorwa
ubu ngubu ntabwo wasane harimwe hose kandi ahasenyutse ntabwo ari henshi nko kwabibonye wabonye ko ari ku kazi ntabwo ubwira hariya umuyaga wagushije hagihagaze kuri
ku ruhande kandi hari amatsinda y'abatanga ibyo kwiyoronsa mu nkambi kubera ubwinshi bw'impunzi kumva nabyo ni ikibazo barakoresha indangururamajwi bitewe n'igihe bamwe bamaze batabona icyo kwiyorosa ibikorerwa abagenzi babo nta cyizere bafite ko byabageraho
iratunyagira nta bintu dufise twifuka sinzi ukuntu ngaho byatugenda
abanje cyo barose
natwe nibaduhe ibintu twifuka imbeho yaturembeje ubwo twagowe kwe
mwashitse ryari
mwaje 2005 ku munsi wa gatandatu ntabwo turaronka ibyo twifuka na bugingo n'uyu munsi none twebwe baradutoranije n'ikizofa cyose
ariko bumvise ko bari kubitanga batanga n'amatangazo
barabitanga ariko twe ntabwo babikora
u Rwanda ruraba ruri impunzi zisaga 21,500 z'abarundi icyo gusubira mu gihugu cyabo batarabona iyo byerekeza kubambutse ni ingingo bakomeje gufata nk'inzozi Afrika bagira ubusa ijwi rya Amerika gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda
ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugiye kumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu cy'u Burundi cyongeye gutakaza amahirwe ubwo abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi birengagije amahame akubiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha arimo igihe ntarengwa umukuru w'igihugu agomba kumara ubwo bahitagamo Pierre Nkurunziza kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ayo masezerano niyo yasoje intambara mu Burundi akaba ari nayo yabaye umusingi w'amahoro n'ituze mu gihe cy'imyaka 10 ishize mu Burundi kubera iyo ngingo u Burundi butakaje amahirwe akomeye yo gukomeza inzira ya demokarasi amakuru yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryemeje Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu yakurikiwe n'imyigaragambyo n'urugomo mu murwa mukuru Bujumbura polisi yagerageje gutatanya abigaragambya yifashishije ibyuka biryana mu maso kubamenaho amazi n'intwaro ntoya ubwo bushyamirane bwaguyemo abantu babiri abandi barakomereka naho abagera kuri 200 batabwa muri yombi harimo n'impirimbanyi ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu guverinoma kandi yanafunze amaradiyo atigenga Hagataho ibihumbi by'abaturage b'u Burundi bikomeje guhungira mu bihugu by'abaturanyi biri mu Rwanda, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose bavuga ko bahunze iterabwoba bashirwaho n'imvururu ziri mu gihugu cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'uko ishyaka CNDD-FDD ryiyemeje kwirengagiza ingingo z'amasezerano ya Arusha zigena manda y'umukuru w'igihugu ubwo batoraga Petero Nkurunziza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabajwe n'ayo mahirwe u Burundi bwatakaje yo gutsimbataza no gushimangira demokarasi mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasaba inzego bireba zose kwirinda icyo ari cyo cyose cyatiza umurindi imvugo zirangwa n'urwango zishobora gushora abaturage n'igihugu mu kaga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba impande zose kugira uruhare mu matora nta n'umwe uyakumiwemo yizewe kandi akozwe mu mucyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gusaba Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'amashyaka yose n'abakandida bayo bakiyamamaza nta wuniganywa ijambo. Amerika irasaba kandi Leta y'u Burundi kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru no kurireka rigakorera mu bwisanzure. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimira ibihugu by'ibituranyi n'u Burundi kuba byaremeye kwakira impunzi zirenga 20,000 z'Abarundi, zigasaba ibyo bihugu gukomeza gukorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR no gufasha guha ubuhungiro ababusaba ku mpamvu za politiki. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza gukurikiranira hafi uko ibintu bigenda mu Burundi no gufatira ibihano bikaze abazagira uruhare mu rugomo rwibasira abaturage.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza amatwi mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo. Yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikije atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yo muri iki gitondo. Frederic.
Urakoze Fidele. Leta ya Nigeria yatangaje ko abasirikare 48 hamwe n'abasirikare 48 bishwe mu mpera z'indwi iheze igihe abasirikare bari koratana mu mitwe n'abagwanyi mu hari Boko Haram bagwanira kwigarurira izinga rya Lake Chad. Abategetsi ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko abagwanyi 156 nabo nyene bishwe muri iyo ngwano yatanguye nyuma yaho abagwanyi mu muhari Boko Haram bakoreye ibitero kuri iyo zinga ku munsi wa gatandatu. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Togo batangaje ko Perezida Faure Gnassingbé yahora atwara icyo gihugu ariwe yatsinze amatora yabaye ku munsi wa gatandatu. Abategetsi bo mu gihugu cy'u Faransa bariko baratohoza ibirego bivuga ko abasirikare ba Faransa bafashe utwana tw'udukobwa bakadukorera ibya mfurambi igihe bari mu gikorwa cyo gucungera umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Centre Africa mu mwaka uheze. Leta y'u Faransa yashikirijwe ibyo birego n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho gateka kazi na muntu mu mpera zo mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2014 nk'uko byatangajwe ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganji bw'igihugu cy'u Faransa bujejwe kwivuna abansi. Abanyagihugu barenga 1,000 baragize imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Baltimore. Imyiyerekano umukuru w'abapolisi yavuze ko yari imyiyerekano yo gusaba ubutungane muri Amerika yabaye mu mahoro.
Njuti mwakurikiranye ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri iki gitondo kigarukiye ngaha. Yamara kuba afise imirongo ya FM mu kanya murabandanya mukurikirana ikiganiro cy'ubuzima kira. Ababandanya kutwumviriza kuri FM 104.3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose kuri FM 88.3 mu Burundi naho kuri FM 94.9 na FM 95.2 ntiyagiraho umuruja ni mu kanya gato. Ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiza ibigane vya radio Ijwi rya Amerika. Mu kurindira tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Imfungurwa zikwiye kandi zibereye ziratuma umuntu agira amagara meza mu kudafatwa n'indwara zinyuranye. OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi ryemeza ko zikinga indwara ngendanwa zitandukira bice 90%. Umwitwarariko uhagije mu gufungura ibinyantete ushobora gutuma abantu kuramba. Akarorero n'abanyagihugu bo mu izinga rya Ikariya mu Bugiriki icakane cyabo barenze imyaka 90 kubwa FAO na OMS amashami yishirahamwe ONU byongeye ugufungura injya zoroshe na cyane cyane ku bakenyezi bibungenze zitanga ingufu zikwiye. Icigwa cya UNICEF cyakozwe mu mwaka w'2009 mu karere ko munsi ya Sahara cerekana ko ibice 60% bataba bakizungurirwa canke badahwe buri mwanya. Tumenyeshe ko ugufungura n'imiburiburi gatatu ku munsi ufasha umubiri kugumana amagara meza. Umwanya utandukanya ikiringo n'ikindi ufasha umuntu gushikira ivyajya afise akayabagu. Ivyo byorohereza injya kunyengetera mu mubiri n'ingoga nk'uko abahinga mu bijyanye n'ingaburo bo mu gihugu cya Canada bamenyesha. Ugutegurana isuku imfungurwa kurinda indwara zifatiye ku isuku rike abazihereza. MSF ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe bo mu Bufaransa byemeza ko iziteguwe n'amazi meza zituma bagira amagara meza gushika ku bice 80%. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ibyo dufungura hamwe n'amagara meza. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda. Kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu Kira. Jira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Bururi. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati twotunganya gute imijyango y'ivyo dufungura kugira ngo tugire amagara meza. Ngizi nyishu rumuha
umunyagihugu akeneye kuzifungura neza umuntu yotegezwa kugira ne kuzirima kugira zironka zitiriwe kumugora
guteka ingiya ukazisamo insanganya ngawo
no gutahura ko ziya mfungwa dufungura kesha atakamaro zifise ari guhindura tugashiramo nizo twirimira.
Ndavuga nti uyu munsi ko ndi yibiharage bitagira imboga ejo nshiramo umusoma
ino munsi ndi ikivunde ezo nzohindura njye ubwa bigori njye umuceri.
Hari gihe umuntu biba bihari umuntu akabikamana gutunganya kandi abibona ngaho ahama igihe rera biteguye nabi ushaye fungura nabi.
Nashanye cyane ibyerekeye ibivyimboga boga n'ukuri biradufasha cyane kandi nabana bahora bagwara makwashi eko buturabona ko bitomoye cyane mbere wamaze kuronka naho gafuka muri ukamemeramwo bukeye urabona vrema ko waraye neza.
Ifungurwa ntanganguvu ndema mubiri na sanganyangaburo nizo zikenewe kugira ngo umubiri ukomere. Izo tuzisanga nko mu binyantete, imboga hamwe n'inyama. Ikora neza y'ubwonko rirava kunyifato y'abanyagihugu mu gufungura injya ziva mu migwi yose. Aho ni mu gihe bukoresha ibice 20% by'ivyo umuntu yihereje kugishyira hamwe OMS. tumenyeshe ko umuntu akenera urugero rw'ifungurwa zingana makalori 1200 ku munsi. Akamaro ni kugira umuntu agumana ubushuhe n'ingoga bikwiye hamwe n'imitsi inonotse kubwa efik ikigo caburaya citahingaburo urugero rw'amavuta hagati y'ibice 10 na 30% mu byo twihereza rudufasha kugira ibinure bigereranye kugivyo amaraso araheza gatembera neza kugishira hamwe mpuzamakungu OMS kugira ngo twumve neza ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Bururi. Joseline ijambo ni gwawe.
Urakoze Alain Yves kumpijambo. Muri zone Kigutu komine Vyanda abanyagihugu barakabukanya imfungurwa. Abakenyezi twayaze bemeza ko kumutaga bajya amateke ibiharagi canke ubugari bw'umwumbati. Mwijoro bagakoza ubw'ibigori imbogaboga. Kuva ikigo cy'Kigutu Village Health Works gitanguye kugwanya indwara zo kudafungura neza, abanyagihugu baramaze kumenya gutanya ibivuye ku gitegwa kimwe. Adeline Nzigamiye umukenyezi yajijutse yemeza ko atagikoza ubugari bw'umwumbati amarara gusa. Byongeye baranganisha urugero rw'indimwe ku yindi ku isahani. Orelia Nihora imbere asigaye ategekanya imboga zingana n'irobe ahava fungura. Ukugaburira abana bato ivyamwa kubungurira amaraso aho ni mu gihe baba bagwaye indwara ya kwashi canke yo gukama amaraso. Gushika ubu iterambere ry'ubumenyi mu banyagihugu riboneka ku magara meza yabo. Twumvirize muganga Romeo Niyo Mukiza akora mu kigo cy'Kigutu Village Health Works.
Sina abantu benshi bavuga ngaha hafi yaho tutuye baza baje bagwaye izo ndwara na cyane cyane abana cyangwa ababyeyi bungenzi abenshi ubuturonka usanga baje bava handi.
Kuva baremesha kivi batanguye gusanga abanyagihugu kivi abaronse inyigisho baramaze kurima ibitegwa bitari bike. Mu matongo twagendeye tuhasanga ipinari, imbwija, irengarenga, ibitunguru n'ibindi bitari bike. Inyigisho zibegereye zibafasha gutahura gusumba akamaro k'ivyo bafise mu itongo. Ferdinand Niyonzima umurimyi w'inyentambwe yaciye azarasumira imbogaboga umuryango kenshi mu gihe yarimye zitarera. Ikindi bunguka mu bijanye n'ubumenyi na kamaro k'ibitegwa batari bamenyereye. Abanyagihugu twayazi bavuga ko ifu y'amababi ya moringa oleifera iri mu vyunganira ingaburo na cyane cyane kubana. Naho uburimyi bw'ibitegwa bimwe bimwe butarabanyura neza, abanyagihugu barihatira kurima no gufungura imbuto zose nshasha. Tumvirize Virginia Nzigamiye umuremesha kivi w'Ikigutu.
Umunyakigutu ntiyarazi ko imboga bagazishobora kuba Ikigutu. Urumva batazi kubirima no kubifungura ntavyo bari bazi. Ariko ubu abanyagihugu barazi gufungura izo mboga.
Ubukene bw'isi ndimwa n'inzitizi yuko abanyagihugu baronka amatongo barimamwe imbuto zitabana n'izindi. Adeline Nzigamiye arinda gusatura turima duto duto mu gutandukanya itomati, ipinari co kimwe ni karoti. Ukurosa imbuto ziherekeza inyigisho byokorohereza abarimyi gushira mu ngiro ivyo bize. Karaveri Ndikuriyo w'inyentambwe yemeza ko nk'imbuto z'ingurube zitoroshe kuronka mu karere aherereyemo. Tumenyeshe ko abanyagihugu batarijukira bikwiye gutabira indimo. Imvo nuko bacizeye ku isi yabo imera kubwa Diodone Mugisha ajeje gisata c'uburimyi no kugwanya inzara mu kigo Village Health Works. Ukugira abana benshi mu muryango nikoraye zitunganywa y'ingaburi kwije imigwi yose yifungurwa. Abavyeyi bitwarareka gusumba ibihaza nkuko muganga Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi mu ntara ya Bururi avyemeza. Ukugurisha umwimbi wose mu isoko nako nyene kubuza abanyagihugu gufungura neza. Tumvirize Charles Nahimana mustaneri wa komine Vyanda.
Naho abantu bahanamiye ahantu mu migwa hanini ya usanga haba imyumbati ariyo bakunda gukoresha cyane, ugasanga za mboga za tomate babimbuye bakunze kuzitwara ku isoko ibibuke kuzihereza abana.
Nari muto umurima wo mu kigo ni ngirakamaro kubwo abanyagihugu b'Ikigutu twayazi. Imboga bogaba urimamwo zibasahiriza batararinda gusonza. Jongeye urunganira mu gutunganya umwimbu. Virginia Nzigamiye asoroma kimwe kimwe mu vyakeneye guteka gusa. Twasanze ko abafise bene uwo murima bamana ibitegwa bitotahaye akunguko nuko atabukene bw'imboga bagira no mu gihe cici kubwa Bernard Habonimana arongoye ikigo DPAE kijeje uburimyi mu ntara ya Bururi akatari gake itutarimwe rimara igihe kirekire ritanga imboga tumvirize Elias Abiyumva umurimyi
batubwiye ko umuntu ashobora gukoresha imyaka ine aho bungabunze neza ya hariho duca dusasira kugira ngo kanovera kagumemwo ukirinda ntagira izuba yo kwaka ngo rishikire iyo ndi mu bakoze
hambavu yabaremesha kivi bikigo Village Health Works chikigutu abandi bashika kwijana na 199 nibo bashizweho n'igisata c'amagara y'abantu mu ntara y'ubuvuzi ya Bururi kugira bigisha ibijanye n'ingaburi ibereye mu ngo kubwa muganga Desire Nduwimana ayirongoye
Abageze mu zabukuru boshira imbere ifungurwa ziva mu mafi kugira ngo birinde indwara zo mu magufa. Twasanze ko ibice 70% abanyagihugu bo mu izinga rya Okinawa mu Buyapani bashobora kugeza imyaka 80 atangwara ya osteoporose irabafata. Ingaburo nk'ubuyi bugizwe n'ifu y'ibinyantete ituma imicuko igira amagara meza. Ikigwa cha Efike ikigo cha Buraya citaho ifungurwa co mu 2026 cemeza ko ibiro vyiyongera ku ncuro zitatu ibihimba vy'umubiri bigakura ku bice 50% mu kiringo c'amezi 18. Tumenyeshe ko akaruhuko k'iminota iri hagati ya 15 na 30 ari nkenegwa iyo umuntu ahejeje gufungura kukaba nkako korohereza umushishito gukora neza nk'uko MSF ishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe bo mu gihugu cy'u Faransa bamenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza tega matwi ikiyago twagiriranye na muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi Desire Nduwimana aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo
muganga Desire Nduwimana ndabaramukije
ego ndabaramukije cyane na jewe
bigo muravye abanyagihugu bafungura gute
mise heze weshi bari bafise ibyo bafungura ariko gasanga babitonganije nabi iyo heze ibiharage agacagira inkono y'ibiharage byishi iyo heze ibijumbo nuko nyene twabonye karusho cyane cyane mu misozi ihanamye ariko hariho hamwe akigoranye cyane cyane mu miyaya bya rumonge
biroroshe kuko bafata nka nkamizo nyigisho zijyanye no gufungura
kugira ngo uhindure umuntu ivyumvire yabayemo kuva akivuka sikintu kugira ngo namose ndahejeje mu ejo ndasubira ndahejeje
ko bariho kutamenya mu bijanye no kurima no korora muragira igihe mugaba bifashanyamo
iminsi yose kuri gica giheze cyo bita trimestre turagira inama turi kumwe na bose abari bo mu rimye canke bo mu mashengero canke iki tukabereka imigambi dufise nabo bakatubwira ico bagiye kudufasha umwe wese ku ruhande rwiwe
ababa bamaze gushika urwo rugero rwo kugira indwara baba ari abana batoye canke abakuze mubakirira hehe
harimo ibitaro bitatu tubakiriramo hari vya Rumonge n'ahandi bita mu Kigutu n'ivyo Imatana twaravwiye batwara ibimavuriro yuko iyo babonye umwana yasinzikaye muri ubwo buryo baca murungika bahamagarose abaniha ikaza kumutwara kuri ibyo bitaro twavuze
muganga nurongoye intara y'ubuvuzi ya Bururi ndagukenguruki
yego nanje ndabakenguruke
arakoze Joseline kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira ko inshuti ari amagara abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cije rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ivyo dufungura hamwe n'amagara meza
gwaruka ntimurambigwe kume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Twebwe no igitegwa cy'umumbati tukifungura ko hari isombe hakabaho n'ubugari bw'ico gikoti two cyatwifashisha gute kugana nako turonke inzongaburo zijanye n'amagara meza byose cyo gitegwa kimwe
ingo nivyo muriye umumbati n'isombe nka sasita mukwiye kwitwaraka ko kumugoroba mwohindura mukajya ifungurwa irimo ingaburo ikwiriye ku magara meza. Mbaza ndakwishura.
Muri byo byinshi ubufise wo bitegura gute
hiyo ufise inyama kaufise umuceri kaufise imboga nkirengarenga canke za epinare ivyo rero ubifashe ukabiteka bwa mbere ukabitekesha amavuta y'amahoke hama za mboga ukazitegura neza wa muceri ukaburimo izo ngaburo zose zikwiriye mu mubiri uzobuzironse. Mbaza ndakwishura.
Urabona uvamo mikembe no tubanda kuyishira mu mazi ntita akanovera
kugira bushike mu burobe abantu bafungura ingaburo zitandukanye zibaza vuyemo rero uburobe bujya buri mu mugwi w'ingaburo nkomeza mubiri ariko bikwiranye yuko ubifungura n'izindi fungurwa zo mu zindi ngaburo kugira umuntu abafunguye neza. Mbaza ndakwishura.
Ngoje uriya ivyamwa vyose itiza kibikudanira mu biri
ivyamwa biri mu bintu bikenegwa kugira bihura na za fungurwa zirimo zangaburo zitandukanye zikenewe mu mubiri hari ingwara zitandukanye zijanye nuko umuntu abuze ama vitamine amwe yamwe mu mubiri rero ivyamwa birakenewe mu mubiri kugira umubiri wacu ugume umerewe neza.
Rugamba rwa makinka yanje gwaruka n'ubunyene ntimurambigwe. Uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Gufungura ubugari ugashira ko agafi ugashiramo amarengarenga ibyo bintu kabiri ya gatatu bifite ingaruka nziza cyangwa bifite ingaruka mbi?
Turiye ibiharage n'ubugari sasita no ku mugoroba umunsi ukurikira uko nyene urumva yuko ibiharage nibyo biraduha ingaburo nkomeza mubiri ariko buriye inshuro zitatu murumva ko muriko murajya ubwo ku bumwe bw'ifungurwa ariko hari abantu usanga mu gufungura bitwararika zangaburo zitatu naho bozi rya gatatu kikurikirana atacu baba bariko barica mu mubiri wabo. Mbaza ndakwishura.
Nashaka kumenya ifungurwa zirimo ndema mubiri n'izi.
Ifungurwa zirimo ndema mubiri tuzisanga mu magi mu nyama zitandukanye hama mu bintu byose bikozwe n'amata burya harimo ingaburo ndema mubiri. Mbaza ndakwishura.
Mu gihe no bankunda gufungura ubugari bw'ibigori n'akamaro gakibungirira mu mubiri basumba ubw'imyumbati.
Murazi yuko ibigori biri mu mugu w'ingaburo nkomeza mubiri ni byiza umuntu abifunguye kuruta kurya ubugari bw'imyumbati kuko hagiye imyumbati iraryoshe mu kanwa iruduza mu nda ariko nta kintu gikenewe mu mubiri usangamo. Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu adafunguye imboga kenshi abahombye iyihe ngaburo?
Iyo umuntu adafunguye imboga kenshi na kenshi arabura ama vitamine kuko mu mboga turahasanga ama vitamine turahasanga ibyo nyunyu bikenewe kugira umubiri wacu ugume umeze neza arahomba na cane cane bya bindi bifasha ifungurwa umuntu abariye ngo zisanganye neza mu mubiri isogi yacu ishobore gutandukanya ibyo umubiri ukeneye n'ibyo umubiri utegeza gusohora ku munsi ku munsi umuntu abishoboye na cane cane epinare zirimo icyunyunyu bita fer gikenewe kugira umuntu agire amaraso akwiriye mu mubiri canke irengarenga nga kuko irenganya nazo nyene zifasha kugira umuntu amerego neza mu nda eka no mu mubiri mwiza.
Rugamba rwa maki hayanje ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Mu gihe ababyeyi baba ariko bagaburira abana nk'ingaburo zijanye n'ikivunde amarobe umwana agitangwe gufungura ntangaruka mbi aba ariko atera umwana mu buzima bwiwe
amarobe n'ikivunde ntangaburo zirimo zibereye kugira umwana ashobore gukura neza. Kandi baravuga bati ijya myaka ibiri ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari imyaka ikomeye, aho umuntu akwiye kumwitwararika kumufungurira neza kugira akwize ingaburo zikwiriye kugira akure neza afise amagara meza.
Mbaza ndakwishura
nakaye kamaro umwana ashobora kugira mu buzima mu gihe atanguye gufungura ibyo kurya koza agasumba igihe yahora anywa ibere ryonyine
ku mezi atandatu ajya amaberebere yonyine ntaba kikwiriye kugira umwana akure neza. Niho baheza bakatangura kumufungurira imfungurwa zitandukanye zirimo ingaburo zikenewe kugira umwana akure. Ivyo ni twaturaya za mboka vya vyamwa y'amata yanda taramaberebere ca kivuguto n'utunyama tworoshe nk'akajya gafi umuntu aba yafyondaguye ako karusho rero ronka muri zongabura ronka
mbaza ndakwishura
umuntu afata umwanya munini ariko yiga akoresha umutwe kenshi yofungura imfungurwa imeze gute ku munsi kugira ronke ingufu.
Aho rero umuntu ashobora kuvuga ivyamwa imihwi na cane cane amatunda kuko ibintu bikuzwe muri ivyo vyamwa bitandukanye bifasha twaduce duto duto dukoze ubwonko bwacu. Na mafi, haa mafi ya mwe wa mu usanga ukunakuzwe arimu wa mavuta arafasha mu mubiri. Nitukiwa gire za ipina kuko zirimo ingaburo zikenewe kwa nwakuna kukunishu.
Arakoze muganga, Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka. Nubu nyene tumira mate. Subira kumviriza karirimbo kavuga kati nshuti na magara. Jambo abanywanyi bacu umuyabaga atashatse kwivuga izina yatwandikiye avuga ati ndababaze none sida irandukira iciye mu mate canke mu mosozi. Muganga Anita Munyana duhere inyishu uyu munywanyi
hari ibintu bitandukiza hari ha mate hari ha mosozi hari hivyuya iyi munakoroye canke akasamura ivyo vyose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida eka no kumuha yambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha kumvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agenana na umugera wa sida ntagenda mwandikije.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizere ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zamufashije. Nuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka utanga isiguro kumwibutsa ya basokuru uno munsi uvuga uti umuntu aguhisha ko akwanka nawe ukamuhisha ko umuzi
bikubwiye iki.
Hari umuntu usanga umwe amukorana imigenderanire myinshi akama kugira utuntu utabizi
bikubwiye iki.
Umuntu mushobora kugendana uzi yuka kwanka ariko ntihagire ico bigutwara
bikubwiye iki.
Umuntu arashobora kukwanka mukaguma muyaga kandi wewe ugashobora kubona neza yuko naho muyaga hari urwanka gufitiye
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira cuno munsi. Shimire Joseline Nduwayo na Diane Ndonse bamfashije gutorora kanyamajwi na sizi inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 944 860 kuri miko mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Tout le monde, wow, on y va.